radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiriye mu Ruhango urugendo rw'iminsi itatu mu ntara z'amajyepfo, urugendo ruzamugeza i Huye, i Nyamagabe n'i Nyamasheke. Leta y'u Burundi yemeje ko ingabo z'icyo gihugu ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba.
Igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu y'Epfo, kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Kongo no mu Burundi.
Colonel Pierre Claver Nzisabira, umunyamabanga uhoraho w'inama nkuru ishinzwe umutekano, aya n'amakuru mu kiganiro iwanyu mu ntara, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugizwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wiriweho.
Tegeze mwiriwe Veniste. Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika. Umushikiriza manza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yavuze ko Sudani yemeye gukorana n'iyo sentare ku byaha byo mu ntambara byakozwe mu ntara ya Darfur ku butegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir. Karim Kane, umushikiriza manza mukuru wa CPI, yabivuze inyuma yo kubonana n'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Abdel Fattah al-Burhane yatembagaje ubutegetsi mu mwaka uheze. Hari nyuma kandi yuko yare ahejeje kugendera intara ya Darfur. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 300,000 bishwe muri iyo ntambara yatanguye mu mwaka wa 2023. Omar al-Bashir w'imyaka 78 ari mu ibohero ku mugwa mukuru Khartoum kuva mu 2019 akuwe ku butegetsi, arondegwa n'umutahe wa CPI ku byaha by'ihonyabwoko, ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha ku kiremwa muntu byakorewe muri Darfur. Amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yagirije Omar al-Bashir hamwe n'abahora bamufasha gutwara ibyaha by'ubwicanyi, gufata abakenyezi ku nguvu, gusahura hamwe no guturira imihana y'abanyagihugu. Umanuko bwa Afrika, naho abanyafrika y'Epfo barakoze imyiyerekano bagana kuri imwe mu nyubakwa za leta i Pretoria ejo ku munsi wa gatatu, bahambije amasendika y'abakozi mu kwiyamiriza ubuzima busigaye buzimbye biterwa n'iduga ry'ibiciro hamwe n'icikagurika ry'umuyaga nkuba. Abantu baharurwa mu majana barazibiye amabarabara yo ku mugwa mukuru berekeza ku kirimba cy'umukuru w'igihugu, basaba leta gutorera inyishu ikibazo cy'ubuzima busigaye buzimbye no gukinga kugira ubutunzi ntibusubire inyuma. Umunyamabanga mukuru w'urunani rw'amasendika y'abadandaza Zweli Nzima Vavi yavuze ko abanyagihugu batagihema kandi batabona ingene bagiye kubaho. Afrika y'Epfo imaze igihe ihangana n'ubushomeri bwiyongereye mu gihugu, amasendika yagiriza leta gushyira imbere inyungu z'abatunzi hamwe n'iz'amasosiyete imbere y'inyungu z'abanyagihugu bato bato.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru ku ihembe rya Afrika. Leta ya Amerika ejo kwa gatatu yarahanuye leta ya Ethiopia n'abaroberi bo mu ntara ya Tigre kuganira kugira intambara zongeye kwaduka zihagarare. Amerika yavuze ko amasezerano yo guhagarika intambara yaramaze amezi 5 yarakingiye ubuzima bw'abanyagihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire muri Amerika Vedante Patel yavuze ko leta ya Ethiopia hamwe n'umuhari TPLF bakwiye gusubira mu masezerano bumvikanye atakibanje gusabwa. Yavuze ko Amerika yiteguye gukorana n'abanyetiyopiya mu bijyanye na diplomasiya no kugarukira ku banyagihugu bakeneye imfashanyo mu ntumbero yo kurangiza burundu iyo ntambara. Leta hamwe na TPLF bagirizanya ko uruhande rumwe arigo rusomborotsa intambara, mu gihe utwigoro two gutangura ibiganiro byagutse tugicumbagira.
Washington ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ku ntambara iri muri Ukraine, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ejo ku munsi wa gatatu ku gitero cy'Uburusiya ku gituro cy'indarayi muri Ukraine cyahitanye abantu 15 n'abandi 50 bakomeretse mu gihe Ukraine yinjiye mu kwezi kw'indwi kw'intambara n'Uburusiya. Mu ijambo Zelensky yashikirije akanama kauni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi, yavuze ko Uburusiya bwateye misile ku gituro cy'indarayi mu ntara ya Dnipropetrovsk. Avuga kandi ko abafuye bashobora kwiyongera. Iki gitero cyakozwe kandi ku munsi Ukraine yahimbaza intahe yo kwikukira aho yiyonkora ku bumwe bw'abasoviyete mu 1991. Perezida Zelensky yavuze mu gitondo cy'ejo ku munsi wa gatatu ko Ukraine izogwana gushika ku musirikare wayo wa nyuma.
Urakoze Aloyse Bigirimana, mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, umvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangiye urugendo rw'iminsi itatu mu ntara z'amajyepfo. Urugendo ruzamugeza mu Ruhango, Ihuye, Inyamagabe ni Nyamasheke. Ni rwo rugendo rwa mbere mu gihugu kuva hadutse icyorezo cya COVID-19. Hamaze kugera mu Ruhango aho yakiriwe n'abaturage bako karere bahuriye mu kibuga cy'urwunge rw'amashuri indangaburezi. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi nawe arahari. Asumta Kaboyi, wiriweho?
Wiriwe neza Venuste.
Umukuru w'igihugu Paul Kagame yakiriwe gute aho mu Ruhango?
Urabyumva nawe, arimo guca mu baturage, ahubwo nakabaye ndi mfashe agafoto, arimo kuzenguruka mu baturage abasuhuza, arimo kubanyuramo bose bagiye basigamo inzira, ku buryo wageze rero barebete bazamura idarapo bamusuhuza cyane.
Uru rugendo rw'umukuru w'igihugu muri ako karere rugamije iki?
Turasobanukirwa n'icyo rugamije, ariko kenshi umukuru w'igihugu yaje gusura abaturage abaje kumva n'ibibazo bafite. Nibaza rero ko abaturage benshi hari bake twabashije kuvugana mbere, bavuga bati nitugira amahirwe tukabona ijambo turaza kumubwira ikibazo cy'umuhanda bafite, ngo umuhanda uva Ruhango ugaca Gitwe ugaca Buhanda ukazagera Karongi, ngo ni umuhanda mubi. Kandi abaturage bavuga ko ngo yigeze kubemerera, baravuga bati rende tugira amahirwe yo gufata ijambo turaza kumwibutsa ikibazo cy'uyu muhanda. Hanyuma rero hano muri Ruhango, iyo umunyamakuru ageze ahantu agenda avuga n'abaturage mu banyuranye, harabambwiye ko bafite ikibazo cy'uko bahinga imyumbati myinshi ariko uruganda rwa Kinazi rutabasha kufata umusaruro wabo wose, rimwe na rimwe bakavuga bati ugapfuza. Rero ibindi bibazo byinshi aho ageze aha abaturage ijambo buriya baraza kubivuga byanze bikunze.
Urwo rugendo akorera mu majyepfo y'igihugu ruzamugeza mu tuhe turere twizihe ntara?
Biteganijwe ko naza kuva hano mu Ruhango aza kuza kuvugana n'abavuga rikijyana niko babita bo mu karere ka Huye, naho ni mu ntara y'amajyepfo nimugoroba ngubwo bwo ntagaza guhura n'abaturage benshi. Ariko ku munsi w'ejo biteganijwe ko azajya mu Nyamagabe, naho ni mu majyepfo, hanyuma ku wa gatandatu akazajya Nyamasheke ni mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Hari gahunda afite yo kuzasura n'izindi ntara z'u Rwanda?
Kugeza ubu amakuru mfite nahawe n'abadutumiye nuko n'uru rugendo ruteganijwe n'izi ngizi nkubwiye, ibindi ntabyo bambwiye ntabwo ndamenya niba no mu zindi ntara zagerayo. nakubwiraga ko aha hantu hari abaturage benshi nkibaza ko ari nabwo bwa mbere hari nyuma ya COVID-19 abantu bahuye bangana gutya nibaza ko n'abaturage bari bakumbuye guhura na nakubwira ko nubwo ari benshi ha benshi bapimwe COVID-19 amuntu winjiyemo cyane cyane mu bari tente yegereye aho umukuru w'igihugu aza kuba ari benshi bose binjiye bose bapimwe COVID-19 rero abaturage urabona ko ari nk'ikintu cyatuvuga ngo bafungutse nyuma y'imyaka irenze ibiri COVID yari yarahagaritse ubuzima bunyuranye bw'abaturage.
Asumta Kaboyi umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika mu Ruhango ngo ndagushimye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza.
Urakoze cyane Venuste.
Mu Burundi inama nkuru y'umutekano iyobowe na President Evariste Ndayishimiye yemeje kumugaragaro kuri uyu wa gatatu ko ingabo z'igihugu ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo nirwanya leta y'u Burundi. Nkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Inama nkuru y'umutekano mu Burundi irashimye ingene umutekano wifashe mu gihugu cyose inyuma y'inama idasanzwe y'intwaza ngabo mu gisirikare igipolisi n'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro n'indongozi z'igihugu bagize iyo nama nkuru. Umukuru w'igihugu yarayirongoye yatangaje ko abanyagihugu basigaye barifatiye mu minwe kubungabunga umutekano biciye mu makomite y'umutekano ku mitumba. N'inama yabaye ku munsi wa mbere n'uwa kabiri w'indwi ibyayivuyemo bikamenyekana kuri uyu wa gatatu. Umunyamabanga ntarigayezwa w'iyo nama nkuru y'umutekano yatangaje ko ikibazo gikomeye gisigaye ku ruhande rw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Colonel Pierre Claver Nzisabira yamenyesheje ko aricyo gituma mu Burundi bwarungitseyo abasirikare kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho.
Abagize inama nkuru y'umutekano mu Burundi bafashe umwanya ukwiye wo kwiheza ibijanye n'umutekano mu karere k'ubuseruko bw'igihugu cha Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Ni muri iyo ntumbero igihugu cyacu cyafashe ingingo yo kurungika ingabo zizokurikirana iyo migwi y'iterabwoba mu karere ka Kivu yepfo kugira ngo ziyiteshe kubandanya guhungabanya umutekano muri Kongo no mu Burundi.
Nao atagitigire c'abasirikare bagiyeyo yavuze umuvugizi w'igisirikare cha Kongo kigwanireza umwanse mu ntara ya Kivu y'amajepfo Lieutenant Marc Elongo yemeje kundwi iheze ko abasirikare b'abarundi binjiye muri Kongo ari 600 bashike mu kambi ya Ruberizi. Amashami yigenga nkuru nanigwa yarenga ijana force n'abanyepolitike bari mu Burundi nka Gatongo asa akomeye mu batavuga rumwe na leta bariyamirije icyo gikogwa bakavuga ko gite kubiri nibwirizo wa shingiro bikinugwanugwa ko abasirikare b'abarundi bagiye muri Kongo mu mpera z'ukwezi guheze. Ayo mashami yigenga yandikiye umukuru w'igihugu amusaba guhagarika iyo ngingo. Yamara umukuru w'igihugu siko yabibonye mu nama nkuru y'umutekano nk'uko bishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wayo.
Aha mwamenya neza ko ibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi yemerera umukuru w'igihugu kugomora ingabo no gukoresha ingufu za gisirikare mu gihe cyose bikenewe mu ntumbero yo kubungabunga umutekano w'igihugu n'abakibamo. Yashira icyizere ku gikorwa cy'iteka ingabo z'u Burundi zigiye kurangurira muri icyo gihugu kibanyi nk'uko zisanzwe zitera iteka igihugu mu bindi bikorwa byo kugarukana no kubungabunga amahoro mu bindi bihugu.
Imwe mu mihari igwanira mu buseruko bwa Kongo iriyamiriza uwo muzo w'abasirikare Red Tabara umwe muri iyo mihari yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi watangaje ko wamaze kumenya ko abasirikare b'u Burundi bajanywe no gutuza abo bagwanyi b'abarundi. Ejo rya Amerika twagirageje guhamagara umuvugizi w'uwo muhari ku murongo wa telefone yo muri Kongo akoresha ariko ntivyadukundiye ko tumuronka. Bagenzi we batubwiye ko ahari mu mashamba ya Kongo bigoye ko imirongo ya telefoni hafata. Yamara mu itangazo washize habona ijwi rya Amerika rifise umuhari Red Tabara uvuga ko witeguriye kugwana. Uwo muhari uvuga ko wari umaze igihe kinini ugwana n'abandi basirikare b'abarundi naho bitari bwavugigwe ku mugaragaro. Uwo muhari wemenyesheje kandi ko utazokwigera wica canke ngo urondere gusahura abanyagihugu ataco bazira ahubwo kuzoruhuka utembagaje ubutegetsi ugasubizaho amasezerano ya Arusha gutyo ko utazotinya kugwana n'izo ngabo z'u Burundi zabusanze mu birindiro mu buseruko bwa Kongo. Ico bikoze uwo muharire de Tabara uvuga ko ibiganiro ari byo bizokemura ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi no mu karere nk'uko imiryango mpuzamakungu nk'uw'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ubumwe bwa Afrika n'ishami mpuzamakungu ONI yabihanuye. Inama nkuru y'umutekano mu Burundi yoyo ihamagarira iyo migwi gushira ibigwanisho hasi maze igataha mu gihugu. Aha iyo nama nkuru y'umutekano ihamagarira urwaruka rw'impunzi z'abarundi yibaza ko ruja muri iyo migwi gutahuka.
Yarateye akamo na cane cane urwaruka rwahungiye mu makambi ya Nakivale na Mahama gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Nanone Uburundi n'umuvyeyi wa bose kandi abarundi bakaba babarindiranye igishika.
Yamara bamwe muri ubwo rwaruka ruri mu makambi y'impunzi bavuga ko atamigwi y'abagwanyi bajamwo ariko ko badashobora gutahuka vuba kuko umutekano wabo utoba wubahirijwe.
Twene cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
sindagera gutahuka. Ayego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara amahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka.
Nabyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava. Nahunze agatotezo uhakiri amacakubiri afatiye ku byiyumviro by'umuntu bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kure bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kure zirusha ubutegetsi buramatari cha wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe.
Inama nkuru y'umutekano mu ngingo yafashe harimo gukoresha ingufu zose kugira ngo umutekano wubahirizwe mu gihugu ndetse umunyamabanga wawo akaba yavuze ko bibaye ngombwa ko n'ingufu za gisirikare zizokoreshwa. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. U Rwanda rwafunguye umupaka warwo na Uganda mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma y'imyaka irenga itatu wari umaze ufunze, ariko kugeza n'ubu ubucuruzi bwo ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda buracyacumbagira. Umunyamakuru ijwi rya Amerika Ignatius Bahizanye rukiye ku mupaka wa Cyanika kureba uko bimeze.
Umuji muto wa Cyanika ku ruhande rwa Uganda ku mupaka icyo gihugu gihana n'u Rwanda mu karere ka Gisoro biragaragara ko wasubiye inyuma mu byiterambere kubera ifungwa ry'uwo mupaka ku ruhande rw'u Rwanda muri icyo gihe cyose. Ubusanzwe benshi mu baturiye imipaka batungwa n'ubucuruzi buyambukiranya, ariko iryo fungwa ry'imipaka ryari ryaratumye ubwo bucuruzi buhagarara. Bamwe mu bacuruzi bo muri Cyanika babwijwe rya Amerika ko nubwo imigenderanire yagarutse n'ibicuruzwa bimwe bituruka muri Uganda bikaba byarongiye kwemererwa ku masoko yo mu Rwanda, ubucuruzi bukiri ku rugero ruto kuri uwo mupaka.
Ubwo ureba buno bucuruzi buraha yesi bari gucuruza bitagaragara nka mbere, ariko biracari on Europe's kuko narebeye ta petit trade irimo. Hari kuza abantu bakeya kuva mu Rwanda bari kugura ibintu, ariko nababaza bakagira impamvu ziri guterwa na PCR kiriya gipimo co bakigura ku ruhande rw'u Rwanda. Ni ibipimo bya COVID bo baracapima, ariko bagacajinga amafaranga ba mu 5,000. So bari yabaje kugura utuntu dukeya tworoshe bagatinya ayo mafaranga bakagumayo.
Ubu byarahindutse cyane kuko ubu ibintu mu Rwanda birajayo bikanavayo, wenda uretse ko hari bimwe bitemeye kuja mu Rwanda tuye na process ziba zisabwa gusa na bice biri kujeho twabishimiye imana uko bitewe mbere ariko cyaje guko tumeze nabi ucuzwa asubiye inyuma ari ibirayi ya masaka kano kandi byo ndo biri kujayo gusa nibindi byose twatwumva ko byajayo ibishimbo ibigori
aba bacuruzi batekereza ko imirimo yabo itarimo gutera imbere byihuse kubera impamvu nyinshi zibangamira abacuruzi bato bato ari nabo batuma ubucuruzi ku mipaka butera imbere kimwe n'ibindi byahindutse mu byo gutanga imisoro ibicuruzwa byemere kwambutswa hamwe n'ibindi bikenewe bitari biriho mbere y'ifungwa ry'umupaka
aba bantu ba retail ba petty business araza gashikira gasoda bubiri gutyo abone bo batumye ubucuruzi buhimba aragura kamwe nka kanda subire ya gashiringi kazi
kuko hano ahantu bapimira ibintu by'amasaka ibishimbo ibigori hano dufite ibyuma bibipima ngo bigaragaze ko nta burwayi birimo kandi rero kubijana mu Rwanda batubyira bati mugomokoza mwaje gupimisha mukazana ibyo bigaragaza ko ibyanyuze byanyuze mu bipimo ko nta burwayi byateza ubwiye utubizeye nabi nabi utafite ibyo bipimo gusa kuzama uzasura warangiza ukaza gusorera kujana Kigali banza bipime n'umuntu w'umucuruzi wari ugiye kujyana gufunga uruhengeri ugiye Gisenyi gusa ko bamanza waja i Kigali ubucuruzi bwapfuye batakongeye kuja mu bihombo nasabaga ko
Bwana Sam Mpakani umuyobozi wungirije w'umuryango w'abacuruzi ba Cyanika yabwijwe rya Amerika ko uburyo busha bwo gusoresha ku mupaka no kutagira ibikoresho bigenza ubuziranenge bidindiza ubucuruzi kandi bigatuma buhenda cyane.
Uko bivuze ko kira byari bimeze atarafunga imipaka ubu birakomeye. Uko kira twaramuka bazanaga ibintu hano ku mupaka ugahita uja muri zira ngo ibyangwa bikamera kubijana ukagira ugasura bigasura ku mupaka bikagenda nta kibazo. Ariko ubu ngubu bisaba ko usora mbere ibintu bitajya utari wabizana wamara gusora bakwemera kubizana umva ni process ndende usomye tura nka saa moya ushobora kwemera kubyambutsa nko masaha 10 ugura exit urumva niwe saa 10 exit bisaba kuja gupakira urumva na minsi ibiri
nk'uko bitangazwa n'abayobozi bo mu karere ka Gisoro gahana imbibi n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Bunagana abacuruzi bo muri ako karere bahuye n'ibibazo bibiri bavuga ko nyuma yo gufungura umupaka wa Cyanika ku ruhande rw'u Rwanda uhuza u Rwanda na Kongo wa Bunagana ari nawo ibicuruzwa byinshi n'abantu batari bake banyuraho nawo waje gufungwa n'ubuyobozi bwa Kongo kubera intambara zibera mu gace ka Rutshuro nyuma y'uko inyeshamba za M23 zigarurije uwo mujyi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mu Burundi itorero ry'ababatiste ryahaye amakaye abanyeshuri bagera ku 160 bo mu Gisheke mu ntara ya Cibitoke mu rwego rwo kubashishikariza kudata ishuri. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Iyo site iri ku mutumba wa Nyempundu zone Nyamakarabo komine Mugina y'intara ya Cibitoke mu burengero bw'u Burundi igizwe n'abantu 750 bateshejwe izabo n'ibiza byaduse aho muri iyo komine mu kwezi kwa 12 2019 biturutse ku mvura yahitanye abantu n'ibintu abantu 226 barapfuye abandi amazu yabo arabomoka kubera ubukene burangwa muri abo bantu baba muri iyo site abana baraheba amashuri kubera ubukene bwo kubura ibikoresho nk'amakaye n'imyambaro y'ishure ishengero ry'ababatiste mu Burundi risanzwe rifasha abantu nikora n'imfuvyi mu ntara ya Cibitoke na Bubanza kuri no wa kabiri ryaramutse rigarukira ku bana baba muri iyo site ya Gisheke bahevye amashuri kubera ibihe bibi barimwo. Pastor Sengiyumva Julien yamenyesheje ko gufasha abatishoboye biri mu nshingano zabo kandi akizera ko n'abariko barafashwa bazokurana uwo mutima
kwimvire kuza haniye mundu kuko hari ibibazo byinshi hanyuma tukaba dushaka kubafasha buri mwaka rero abo bana bari mu mugambi wacu tugira umwanya wo kubakoranya tukabahamaka ibikoresho by'ishuri cyane cyane ko twifuza ko biga kandi umwana ay'ishuri tushaka kumukura mu mugambi kwiterambere gy'ubu umwana atize nta kandi kazo kanini kariho amatongo yaraze ibihe byarahindutse tugomba rero gufasha abana muri ubwo buryo.
Iyo mfashanyo yakiriwe neza cyane n'ababyeyi bahigisheke bari bamaze kwihebura ko abana babo batakigiye ku ishuri kandi amashuri agiye gutangura mu ntango z'ukwezi kw'icyenda. Babwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iryo shengero ribakuye ku muzigo batokwituye.
twege wabaye munezero udasanzwe na cyane cyane ko abana bari bakeneye amakaye y'ishuri. Hanyuma twashimiye abanyu babitanze kugira ngo abana bakurikirane amashuri neza. Twari tumaze kwihegurana cyane cyane ko tutabonaho uburyo bw'amakaye ashobora kupfa.
Twagize akanyamuneza cyane kubera turi mu bantu bagize ibyago, abana bakaba barose amakaye y'ishuri. Ubu nta buryo twari dufise bwo kugurira abana amakaye. Twabyakiriye neza cyane, twosaba nk'uko abafise umutima w'urukundo abasigaye inyuma boronka nabo ibikoresho.
Umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Cibitoke ajejwe intwaro n'ubutunzi n'ibitanga Narcisse yarashimye icyo gikorwa gisahiriza iterambere ry'intara. Yaboneyeho no gusaba abandi bagira neza kwita abana bafise ibibazo byo kwiga biturutse ku mikoro make y'imiryango bakomokamwo.
Turabashimiye rero kuko zagaseseshwa rumuri ibikorwa biragaragara. Twashitse ku rubuga twabibonye mu byerekanye guha ingabire abana basanzwe ari mu miryango ifite amikoro make n'abandi basanzwe ari imfubye mu miryango. Ubwo tugiye gutangira rero umwaka w'ishure, twibaze neza ko muremuruye imiryango, muremuruye komine, muremuruye igihugu ku mutwaro wotegereje gufata.
Pastor Nsengiyumva Julien yaraye impanuro abo bana abavyeyi nabo bafasha muri ico gikorwa.
Tubasaba ko mu ishuri bogerageza kwiga cyane. Tubasaba rero ko abo dukora bakora na bushake bakurikirana cyane bakabafasha. Twifuza ko ari umwana yobegwa naho bishikunda gushika. Turizera rero ko bazozibungabunga amakaye bakayafata neza, kandi dusaba ko n'abavyeyi bogira akantu bakora gatoyi ku giti cyabo gashobora gufasha mu mwanya w'abandi bantu batarafasha agafasha umwana kugira ngo yige.
Uwo muhanuzi wa Buramatari nawe yemeye ko intara igiye gukora ibishoboka byose bafatikanije n'ababafasha kugira abana bazotangure amashuri, intebe n'ibindi byankenerwa byarabonetse. Ni mu gihe iyo ntara ya Cibitoke ikibonekamo abana biga bicaye ku mabuye kubera kubura intebe. Biziratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Nadia Taha wamfashije kuyabagezaho, tubashimiye kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: irembo ry'Imana ni mu kanwa, mutibitesi nti amavuta y'umugabo namuraye ku mubiri. Irembo ry'Imana ni mu kanwa, bivuze kandi ko iyo ubanye neza n'abaturanyi ugira amahoro iwawe. Ndabasuhuje mwebwe mwese abakomoka imukingi, ikigoma, intongwe na tambwe. Mwebwe mwese mwagize uruhare mu gushinga urwunge rw'amashuri indangaburezi. Dore hashize imyaka 34 aho ku rwunge rw'amashuri indangaburezi niho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ubu arimo yakirira abaturage nabo bakeneye kumwakira. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa gushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuzayo ku Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
Saba kozi bakarolero batanga makuru ahumuri